bakunzi b'ikiganiro kwe n'ukuhe ndabaramukije ku igenekerezo rya gatanu ruheshe igihugu cyacu cimirije urubanza rukomeye aho abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko bazitorera abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine mu gihe bariko bariyamamariza ibyo bibanza nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yarashigikiye abo mu mugambwe CNDD FDD akomokamwo muri icyo gikorwa ahanini akaba ahimiriza abarundi gutora indongozi zizomushigikira mu bikorwa by'iterambere ariko ararangura n'ibyo yiyemeje murabyumva muri kino kiganiro mushikirizwa na Geneviève Ndayisenga beshi baribaza gishasha kigiye kuboneka mu bijanye n'itunganyo n'iterambere ry'igihugu umukuru w'igihugu yagize ati hariho imigwi umukuru w'igihugu cyacu yemeye kuzoshigikira ku rwego rwo hejuru ati umugambwe CNDD FDD ujuzananye umutahe munini yasabye abarundi bose cyane cyane abagumyabanga kwisunga akarorero keza katanzwe n'umuhisi nyenicyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yashimikiye umukuru w'igihugu cyacu yishimikije yuko imigambi yose iri kirashikirizwa n'indi migambwe ariyo CNDD-FDD umukuru w'igihugu cyacu yishimikije yuko imigambi yose iri kirashikirizwa n'iyindi migambwe mu gihe cyo kwiyamamaza ari nayo CNDD-FDD iri kirashyira mu ngiro yaciye asaba abarundi gutora CNDD-FDD ibyo nibike muri byinshi byagiye birashikirizwa akaba ari no kuri ayo majambo dusozereye ko kino kiganiro mwagishikirijwe na Geneviève Ndayisenga mugira amahoro ahiwanyu.